Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'igimekime '68. Intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'igimekime '95 yiga muri kaminuza y'Uburundi mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'Abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta wari umaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika kujya gwaniya cyane cyane mu gice cya Bubanza cy'Ibitoke na Bujumbura Rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Congo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko bagendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye. Ngo yaranga nuko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro vyiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'2003 bashize hasi ibigwanyi ico biteguriye kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru vya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'2006 gushika mu mwaka w'2007 yagizwe umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane n'uwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushyira hasi ibigwanisho ku muhari Parpehutu FNL wari urongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'2014. Intureka zo mu mwaka w'2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi ziwe ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yacagenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'2016 acasezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwumuzi yagize ati naha twagwa n'agashavu n'ingoga yigaru hakiri kare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare, intwaro, ibiganiro, amashami yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafite ipete rya generali badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwariye nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko babyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo. Gusa bakongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe avamwo gwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batuka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arica zohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yarigengesera kuko yaraze bimurindirije. Ndayishimiye no muntu yegereye Perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo no muntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ivyo yohindura ivyo arivyo. Ndayishimiye unakunda kwishira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de discrétion mu Gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nabo arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste Ndayishimiye no mukirisu wo mu idini rya Katolika adasiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nkuko abo bajana yo babivuga afite umugore n'abana umunani atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazurahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramwo ikirengo cy'imyaka indwi gishobora kwiyongera rimwe nkuko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga Ndayishimiye azocacikumwubahwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.